Muracyumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwiriwe neza. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 93 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi kujya mu ishuri ni ingorane zikomeye cyane kubera ikibazo cya lisansi yatumye imodoka zihagarara.
Bacerewe byanse cyane, ndashaka ku ishuri twaterewe nyine bakadukora amanota.
Uyu rero ni umwe muri abo banyeshuri bo mu Burundi bafite ingorane zo kujya kwiga. APR yaraye isezerewe muri BAL Basket Africa League. Mu Rwanda urukiko rw'ubujurire rwatangiye kuburanisha urubanza rwa Wenceslas Twagirayezu wahoze aba muri Denmark araregwa ibyaha bya genocide. Muri Afrika y'Epfo abatabazi baracyashakisha ababa bakiriho mu bagwiriwe n'inyubakwa iherutse guhirima irasenyuka. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato cyane, ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Igikomangoma Harry n'umugore we Meghan baraye bashoje uruzinduko rw'iminsi itatu barimo muri Nigeria rwari rugamije guteza imbere imikino yitwa Invictus y'abasekombata, ni ukuvuga abasirikare bavuye ku rugerero barakomerekeye ku rugamba. Ibindi kuri iyi nkuru Team Ishimwe.
Muri iyi minsi itatu aba bo mu muryango w'ubwami bw'Abongereza bari bamaze muri Nigeria bakozeyo ibikorwa bitandukanye. Uretse guteza imbere umukino wa Invictus ukinwa n'ababana n'ubumuga, ako ababibanze cyane kuri basekombata, Harry n'umugore we Meghan banitabiriye ibirori byabereye ku ishuri ahakozwe ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Ku munsi wa gatatu uruzinduko rwabo bitabiriye kandi umukino w'intoki wa basketball wateguwe n'umuryango Giant for Africa Foundation i Lagos, umuryango ufasha urubyiruko binyuze mu kwitabira siporo. Igikomangoma Harry ari ku kibuga yavuze ko imbaraga za siporo zishobora guhindura ubuzima. Siporo ihuriza abantu hamwe, yubaka umuryango nta mbogamizi n'imwe, ibyo bikaba ari byo bituma iba ikintu cy'ingirakamaro kandi cyihariye. Harry wahoze afite ipeti rya kapiteni mu gisirikare yatwaraga indege yo mu bwoko bwa kajugujugu muri Afghanistan. Yashinze imikino ya Invictus mu myaka 10 kugira ngo bifashe cyane abasirikare bakomerekeye ku rugamba. Harry yemera ko iyi mikino ya Invictus ishobora gutuma abasirikare bakomeretse bitabira amarushanwa ya siporo kandi bikabafasha no gukira kwabo. Ku ruhande rwe, Meghan ku wa gatanu yahuye n'abagore barimo Ngozi Okonjo-Iweala, umuyobozi w'umuryango w'ubucuruzi ku isi. Meghan yavuze ko umwanya Okonjo afite mu buyobozi ari umurage kuri Nigeria kandi akwiye kuba ikitegererezo ku bandi bagore.
Ijwi ry'Amerika. Muri Afrika y'Epfo abatabazi batahuye undi muntu umwe warokotse nyuma y'icyumweru yaramaze yararengewe n'inyubakwa yamusenyukiyeho ari kumwe n'abandi bantu ku wa mbere w'icyumweru gishize. Oriane Itangishaka yaduteguriye inkuru.
Mu bikorwa byabo bari bakibandanya gukora kuri uno munsi wa mbere, abajejwe gutabara abaguwe ko n'iyo nyubakwa babashije kurokora uwundi muntu umwe mu bari mu bikorwa byo kuyisanura. Uwo nawe arokowe inyuma y'iminsi itandatu yaramaze afatiwe mu bisigarira by'iyo nyubakwa adafungura canke ngo anywe amazi. Irokogwa ry'uwo muntu ryaremesheje abajejwe gutabara imbabare bari basanzwe muri ibyo bikorwa. Abategetsi bavuga ko 26 mu bakozi bariko barubaka iyo nyubakwa y'amagorofa 5 bitavye Imana, abandi 26 bakaba bataramenyekana irengero ryabo. Ibyo byatumye haba amakenga yuko abahitanywe n'iryo sanganya bashobora kuba barenga 50. Iryo n'iryo sanganya rya mbere rikomeye ry'inyubakwa isenyutse igahitana ubuzima bw'abantu muri Afrika y'Epfo. Abakozi barenga 600 nibo bamaze gushigwa mu bikorwa byo kurondera abashobora kuba bakiri bazima muri iryo sanganya ryabereye mu gisagara cya George. Ubuyobozi bw'icyo gisagara buvuga ko iyo nyubakwa yari irimo abafundi 81, hakaba hamaze kurokogwa 29.
Ijwi rya Amerika. Ejo ku cyumweru Isirayeli yagabye ibindi bitero muri Gaza. Minisiteri y'ubuzima ya Hamas i Gaza itangaza ko iyi ntambara imaze guhitana abantu barenga 35,000. Timishimwe.
Ibyo bitero byagabwe umunsi umwe mbere yuko Isirayeli yizihiza ubwigenge bwayo. Uyu munsi ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa gatanu nibwo Abanyayisirayeli barimo uwitwa Lishai Miran bumvikanye bavuga ko nta bwigenge babonaho kuko kugeza ubu hari bene wabo bagera ku 132 bagifashwe bugwate.
We are still here. I'm still here, my daughter.
Turacari hano, ndacari hano. Abakobwa banje bari hano, umuryango wanje uri hano, na Israel iri hano, ariko ubu ni ku isi ubwigenge kubera ko ku rundi ruhande hari abantu 132 banyurujwe, muri bo harimo uwitwa Omuri, afise uruhara runini mu muryango wanje.
And Omuri is over there. He's a big part for our family.
Uyu Omuri ni umugabo wa Lishai Miran. Perezida wa Amerika Joe Biden kuri uyu wa gatandatu yavuze ko intambara ishobora guhagarara ari uko gusa ibihugu bya Misiri, Qatar na Amerika biyoboye ibiganiro byo gushyikirana byumvishije Hamas ko igomba kurekura ingwate zafashwe. Biden avuga ko igikorwa cyo gufata bunyago Abanyayisirayeli ubwo intambara yatangiraga aricyo gitumye intambara igera aho igeze aha. Ejo ku cyumweru umutwe wa Hamas watangaje ko amagambo ya Biden ari yo gusubiza ibiganiro inyuma kandi ko minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yaburijemo ibiganiro ahubwo agaba ibitero i Rafah. Hashize amezi 7 umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ONU Antonio Guterres yumvikana asaba ihagarikwa ry'intambara ndetse no kurekura nta mananiza abafashweho ingwate kandi hakaboneka n'inzira yoroshye y'imfashanyo igenewe abanyagaza.
Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri FM 93 n'ibice bitatu Karongi mu Rwanda. Aho muri hose kandi mudukurikire no kuri internet www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA Radio Yacu. Amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu Burundi, aho urukiko rwategetse ko umunyamakuru Sandra Muhoza aguma mu gifungo cy'agateganyo amaze ukwezi muri kasho ashinjwa ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu no kubiba urwango n'amacakubiri. Abamwunganira mu mategeko bavuga ko bagiye kujuririra iki cyemezo. Pierre Claver niyo nkuru aratugezaho iyi nkuru.
Amahirwe yo kurekugwa agasubira kuraba abana biwe batatu yabaye indoto kumumenyesha makuru Sandra Muhoza. Uwo mukenyezi akoreye ikinyamakuru cyandika La Nova Burundi mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi yari yaburanye mu mpera z'indwi iheze, ari kumwe n'abamwunganira mu mategeko bari basabye ko yorekugwa akaburana gidegembya canke agatanga ingwate. Yamara kuri uyu wa mbere sentare nkuru y'igihugu yabakuri inkoni kugishitsi. Mu ngingo yose ntare idatanga insiguro nyinshi ivuga ko ivyo umuburanyi Sandra Muhoza yasabye atashingiro bifise kuko kubw'abacamanza ivyaha uwo mumenyesha makuru akurikiranywe ko bikomeye kandi bihanishwa igihano kinini gushika kugufungwa ubuzima bwiwe bwose. Ivyo vyaha navyo biremwo uguhungabanya umutekano w'igihugu, gucanishamwo abantu no gukwiragiza urwanko rufatiye ku bwoko. Ni ivyaha ubutungane buvuga ko uwo mukenyezi yakoreye mu ruhame ku rubugangurukana bumenyi rwa WhatsApp ruhuza abamenyeshamakuru n'inzego za leta Burundi Media. Iyi ngingo yakiriwe nabi n'umunyamategeko Prosper niyo yankana aburanira umumenyeshamakuru Sandra Muhoza. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko bagiye kwunguruza urubanza kugira ngo iyo ngingo ifutwe imbere y'uko urubanza ruburanishwa mwido nido. Kuri we ubutungane bw'u Burundi nibwo bucafuza isura y'igihugu mu makungu kurusha abandi bose.
Bisaba ko u Burundi utosubira kwambikwa ibara n'ibintu bito nk'ivyo bitagira aho bihagaze, ko abantu bayaze ari abantu bangana, abantu bakora umurimo umwe, abantu bari basangiye umugwi bayagiramwo, ashobora kuvamwo umwe akaza kurega uwundi bamudodobereza bamwandika umugozi mu izosi. Sinumva rero ingene Burundi bugosubira kwambikwa ibara ry'uko bakuma bapfunga abamenyesha makuru ko kubera ubwo buntu atacu atahuhagaze n'ukuri je no saba abategetsi yuko bategeka ko Sandra arekugwa kuko ntacaje akozwe n'icenye ku Burundi gusa.
Umumenyesha makuru Muhoza yamenyekanyaho afungiwe inyuma y'iminsi 5 anyururijwe ingozi n'abantu batamenyekanye imbere yuko atwagwa mu ibohero rikuru rya Mpemba ahafungiwe muri kino gihe yabanje kuburanira mu mpisho muri parke ya Bujumbura akuwe mu biro by'iperereza. Umushingwamanza wiwe atangazwa n'ingene uwo mumenyesha makuru atafungiwe canke ngo aburanishirizwe aho icaha cakorewe mu buraruko bw'igihugu.
Ibyo bamwagiriza ko yakoze bikoreye ingozi afatwa na komiseri wa urwego rw'iperereza ingozi amwumviriza ubwa mbere ingozi mugabo aca mumanuka n'i Bujumbura. Nkuko menga wewe yobavuga ati je ntabubasha mfise ariko Sandra nta ubudahangagwa afise yari kuburanishirizwa n'ingozi cyo gituma twe tutumva na gatoyi ingene baciye kubiri n'amategeko ivyo byose biteye amakenga nta wuzi ico bigamije.
Komite mpuzamakungu ikingira abamenyesha makuru CPJ yabona ko iryo fungwa ari nk'igitero ku mwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi ndetse rigatuma abamenyesha makuru bakora mu bwoba budasanzwe. Modoki Mumo atwara igisata cya Afrika yo munsi ya Sahara muri CPJ yaganiriye n'Ijwi rya Amerika ari Nairobi muri Kenya.
What offenses does this woman
yakoze cyayi kihe yarenze ayahe mategeko bafite ibyemezo ibihe. Ibi ni iterabwoba riri kure yakoregwa abamenyesha makuru bakoreye mu bwoba budasanzwe. Ni nkaho leta ibabwiye iti namwe mushobora kunyorozwa umuryango wanyu ntumenye iyo muri. Mushobora gufatwa umwanya n'umwanya kandi uburenganzira bwanyu bugahonyangwa. Abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi bobo bibaza ingene umumenyesha makuru ashobora kwegekwa ko ibyaha bihanishwa igihano nk'ica abakora iterabwoba ku isi. Ku Ijwi rya Amerika umunyamategeko Jean Bigirimana atwara umuhare mpuzamakungu Turunora Page asigura ko ariho nyangwa rikabije ry'uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro mu gihugu.
Na cyane cyane ko ari ingendo iho nyanga ibwirizwa shingiro kandi leta ikubahiriza ivyumvira abantu bashikirije kuko abantu bose ntibateza kuyumvira cyo kimwe ntibateza gukomera amashi ibintu bimukira noneho ibi bintu byuko abantu bashikirije ivyumviro mu migwi barimo cyacane ivy'ubuhinga ngukana bumenyi vya WhatsApp ushanke ibindi ni ibintu bisanzwe kugeraho bitubona icaha yari yakoze cyo tuma acafatwa nk'umumenja. Nibaza yuko ari ingendo igayitse ingendo ituma uburenganzira bw'abarundi cyane cyane uburenganzira bwo kumenyesha amakuru bubandanya buhonyango.
Amashami mpuzamakungu akingira uburenganzira bw'abamenyesha makuru harimo na RSF asaba irekugwa ry'uwo mumenyesha makuru. Yibutsa ko yasanzeyo ubundi mukenyezi mugenzi we Floriane Irangabiye uyo wewe amaze umwaka urenga afunzwe yakatiwe gufungwa imyaka 10 bahuriye ku caha cyo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Pierre Clavier ni inkuru ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ubucamanza ni no mu Rwanda. Wenceslas Twagirayezu yitabye urukiko rw'ubujurire i Kigali araburana ibyaha bya jenoside yafatiwe mu gihugu cya Denmark kimwohereza mu Rwanda mu 2019 mu kwezi kwa mbere gushize. Urukiko rukuru rwamugize umwere umushinjacyaha arajurira. Erika Bagira Ubusa yaduteguriye inkuru irambuye.
Mbere yo gutangira iburanisha Twagirayezu yabwiye urukiko rw'ubujurire ko kuva yasohoka mu munyururu ari guhura n'ibibazo bikomeye bishobora kugira ingaruka zikomeye ku rubanza rwe mu bujurire. Yasobanuye ko kugira ngo aburane bimusaba kuba afite umutekano ushingiye ku mibereho ye. Yavuze ko kuva urukiko rukuru rwamugira umwere ku byaha aregwa, ambasade y'igihugu cya Denmark yari yiteguye guhita umwohereza muri icyo gihugu nk'umwenegihugu rwacyo ariko biza kuba ikinyuranyo. Yavuze ko ubushinjacyaha bwakomeje kumubwira ko agomba kubanza kuba ibiganiro. Twagirayezu yabwiye urukiko ko u Rwanda rutubahirije amasezerano rwagiranye n'igihugu cya Denmark mbere yo kumwohereza kuza kuburaniraho bikekwa ko yakoreye ibyaha. Yavuze ko abayeho nabi no kugeraho abari ubukeye kuko ashobora no kuburara. Yabwiye urukiko ko kuva yafungurwa ubushinjacyaha bwahise bujuririra icyemezo kandi ko amaze guhindaguraho arara inshuro zirenga muri 20 kandi abamwitagaho bamaze kumurambirwa. avuga ko yabibwiye abagombye kubikemura bakomeza kumurerega ko bari kubyigaho. Umucamanza yifuje kumenya niba hari ingaruka zidasanzwe byamugizeho. Yasobanuye ko muri make mu magambo ye abayeho nk'inzererezi. Abanyamategeko bamwunganira Bruce Bikotwa na mugenzi we Felicien Gashema bavuga ko u Rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko kandi ko cyagombye kuyubahiriza bikarushaho gutanga umutekano ku baburanyi bombi. Babwiye umucamanza ko bunganira bagombye kumureka akajya muri Denmark bajye bamukenera bakamutumizaho byemewe n'amategeko. Bitabaye ibyo, u Rwanda rwagombye gukurikiza ibikubiye mu masezerano rwagiranye na Denmark rukamumenyera buri kimwe. Ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Komi Harindi Intwari ndetse na Bwana Vincent Niyonzima bwavuze ko amasezerano yabaye hagati y'ibihugu byombi atagombye kwinjizwa muri urubanza rw'ubujurire. Basabye ko twagira Yesu yakwegera inzego zibishinzwe zikamukemurira ikibazo. Urukiko rwavuze ko amasezerano yabaye hagati y'u Rwanda na Denmark yagombye kubahirizwa. Magingo ay'ubushinjacyaha bwajuriye nyuma yo kutishimira icyemezo cy'urukiko rukuru cyagize umwere twagira Yesu ku byaha bya genocide. Buvuga ko mu cyemezo cy'urukiko rukuru harimo inenge zikomeye busaba ko zakosorwa. Bwavuze ko urukiko rwitaye ku miburanishirize bwise iya sinari mbari gusa. Bwabwiye umucamanza ko bidahagije, we n'abamwunganira bagombye no gutanga ibimenyetso bifatika bigaragaza ko kwaho yari ari. Abamwunganira mu mategeko bakabwira urukiko ko nta nenge zishingiye ku mategeko ubushinjacyaha bwigeze bugaragariza urukiko mu bimenyetso bwatanze. Ubushinjacyaha kandi bukavuga ko mu nzego z'ubugenzacyaha zo mu gihugu cya Denmark uregwa yemeye ko hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1994 yari mu Rwanda ku Gisenyi. Ibi bakabinenga ku rukiko rukuru ntacyo rwabivuzeho mu cyemezo cyarwo. Umunyamategeko Bikotwa akavuga ko kuba ntacyo urukiko rukuru rwavuze kuri ibyo bimenyetso byabihuza n'umugari w'ikinyarwanda ugira uti ukuzimaniye amazi nawe umuzimanira amazi. Ubushinjacyaha buvuga ko muri Denmark twagira Yesu yemeye ko yarashyigikiye ibikorwa by'interahamwe n'ubwo atagiye mu bwicanyi. Bukavuga ko ibyo ari ikimenyetso ko ku matariki bumuregaho yari mu Rwanda. Twagira Yesu yavuze ko ayo makuru y'ibanga yabatanze kubinjira n'abasohoka igihe yasabaga ubuhungiro. Yavuze ko ntaho bihuriye n'ibyo ubushinjacyaha bumurega. Hari ingingo enye urukiko rw'ubujurire rugomba gusuzuma muri rubanza rwa twagira Yesu ku rwego rw'ubujurire. Hari kumenya niba yarari cyangwa atarari mu Rwanda ku matariki aregwaho, kumenya niba hari ibimenyetso urukiko rukuru rwaba rwarirengagije mu kumugira umwere, kumenya niba mu kumugira umwere hari amategeko yirengagijwe, no kumenya ikijyanye n'ibihano yahabwa. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga rwagize twagira Yesu umwere ku byaha aregwa. Ubushinjacyaha bumurega kwica nk'icyaha cya genocide no kurimbura nk'icyaha kibasa inyokomuntu. Twagira Yesu we abihakana akavuga ko ku matariki bamuregaho yari mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyo gihe cyitwaga Zaire. Kuva Abanyarwanda batangira kuza kuburanira mu Rwanda ibyaha bya genocide, Bwana Wenceslas Twagira Yesu niwe wabaye umwere mu gihe abandi bahamwe n'ibyaha bagakatirwa ibihano bitandukanye. Twagira Yesu w'imyaka 56 y'amavuko aregwa ibyaha akekwa ko yakoreye mu cyahoze ari komine Rwerere mu karere ka Rubavu ya none mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ari mu Rwanda nk'umunyarwanda uhakomoka n'ahaburanira urubanza rwe, ariko ntaho agaragara mu bitabo by'irangabimerere ryo mu gihugu yavukiyemo. Mu rubanza rwe ku rwego rwa mbere, umwe mu bacamanza batatu bamuburanishaga ntiyemeranije na bagenzi be ku cyemezo cyamugize umwere. Twagira Yesu afatwa nk'umuturage wa Denmark kuko afite ubwenegihugu bw'icyo gihugu. Ekabugira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tujye mu Burundi. Imodoka zitwara abantu zarahagaze kubera kubura lisansi. Ingaruka ni mbi cyane ku banyeshuri n'abarimu. Amashyirahamwe aharanira ireme ry'uburezi arabatabariza. Ni inkuru ya Thierry Vendayishimiye.
Mu kiganiro cyihariye abarongoye ubwo runani bahaye ijwi rya Amerika, bavuga ko ico kibazo gishobora gukora mu nkokora igabanuka ry'ubumenyi mu mashure. Gashyirahamwe Kasiye icegera turongoye ubwo runani bafashe bige, avuga ko ico kibazo babona ko cafashe indi ntera na cyane cyane ku mwana w'umunyeshure adafise ayandi mikoro.
Turabona yuko hari ikibazo kiriko kiratera ingorane. Yarahenze iminsi mike ivyo kwiyunguruza bigorana abanyeshuri. Bamwe bagiye kurorera amabisi bagacikwa, abandi bafashe inzira yo kugenda n'amaguru. Mugabo ukazosanga uyo mwanya wo kugenda n'amaguru uratuma umwanya ugabanuka wo kwiga, kuko umwana araho yumva ko abafise ayo tugihumbi n'amajana abiri bamuhaye ko kugenda no kugaruka ugasosanga biramo canganiye.
Ikindi ayo mashyirahamwe ashingira ko avuga ko kubura uko abanyeshuri biyunguruza byafashe iyindi ntera. Gashyirahamwe avuga ko ari gitigiri cy'abana bajya ku ishuri babona mu mabarabara bariko baragenda n'amaguru, aho bashika ku ishuri barushe cyane ku buryo niyo bashyitse mu ishuri batabasha gukurikirana ibyigwa neza. Si abanyeshuri gusa bafite icyo kibazo nk'uko babibwiye Ijwi ry'Amerika, banavuga ko n'abarimu bava kure nabo bafite icyo kibazo, aho usanga umwigisha nawe yashyitse ku ishuri yacerewe.
Ibyo tubivuga ku banyeshuri ni kubigisha nicyo kimwe, kuko uburyo bwo kwiyunguruza ni nka bumwe. Ubu nyine ashyika ku ishuri yarushe, hanyuma kandi kagira n'umwitwarire ko ukavuka mushyiramo mu kazi yari asanzwe akora.
Kuri ibyo bibazo byose, abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bazindukiye ku gituro cy'amabisi giherereye mu Ruziba iri muri komine ya Muha iri mu ntara ya Bujumbura, aho babyiboneye ko ataragaseseshwa rumuri. Hari mu gitondo cya kare hatonze abantu batandukanye barimo n'abanyeshuri bari bamaze kwihebura ko batari buronke imodoka. Benshi muri abo bari bamaze gutegwa kuko harabinjira guhera isaha 12 n'igice gushika isaha 1 n'igice za mu gitondo, kandi bamwe baja mu bice bitandukanye bigizigi Sagara, aho harimo abana biga mu mwaka w'icenda, mu w'11 no mu w'12. Muri abo abakunzi b'Ijwi ry'Amerika babonye harabari bagiye kwiga mu Buterere bavuye ngaho mu Ruziba, ni kuvuga ko barengana komine 2 arizo Muhaha na Mukaza, kugira ngo bashike ku ishuri bisigura ko bafata bisi 2 imwe imugeza muri Centreville hakarondera iyindi imujana mu Buterere. Baba baja mu Gisagara canke abaharenga bavuga ko hari gihe basubira inyuma kuko bitashoboka ko bagenda n'amaguru ku birometero birenga hafi 20. Abandi baba bagiye kwiga mu Kanyosha harabahitamo kugenda n'amaguru bavuye ngaho mu Ruziba, ariko bakavuga ko nabari kure cyane bashika barushe cyane. Bamwe muri abo twaganiriye babisigura mu mvugo yuzuye agahinda.
Igituma turi ngaha ni uko twabuze ikintu kitwunguruza, kuvuga ibitoro byabaye ndani benshi banini kuva mu Ruziba gushika mu Kanyosha n'amafaranga 2,000. Kandi ku moto mugenda muri 2 cyane umwe muri 2 n'600 amakenga ni tuba tugifata yoroye nawe nyine acaduza babonye gitoro cyaduza nacero twinjira twinjira samoye na kenzi.
Twari twabuze kudutwara ku ishuri, niyo mpamvu turi ngaha tutangura saa moya n'inusu bacerewe.
Ikindi basigura ni uko bafise ubwoba ko bashobora kuyoberwa kuko niyo bacerewe batabasubiriramwo, uretse kwimura ivyigwa kuri bagenzi babo bashitse kare.
Ikintu mpomba gose uko ivyo baba bitse nanje ntavyo namba nditse, nubwo nimura ku bandi banyeshuri batavyesitse umwigisha vyigisha ariho ndi nahura.
Nk'uko dushobora gutanga n'amainterogasiyo yahetse gutangura honje muri ubwo buryo benshi numva nk'ubu ashike nka 3 urumva gushika 3 baba batanguye kwishora nk'abo mu cyenda batangura tujye n'inusu numva bamaze kwiga byinshi, rero numva bamaze guhomba byinshi.
Abo bana b'abanyeshuri nabo basaba ko bokoroherezwa iyo hageze kwinjizwa mu mabisi aba yabonetse nk'uko byakogwa kera, kuko banigana n'abandi ugasanga barasigaye bikabaviramo gusiba ishuri.
Barakoroherezwa abanyeshuri nk'uko byari bimeze, abanyeshuri batangura
duhombo rwose mvu rero kabiza itakwiye gukora ishoboka byose igaturosa amadegrasima akwiye agacurosa inshoro kugira ngo ishobore kwiyunguruza bitatugoye.
Hari n'abarezi batashimye ko amajwi yabo yumvikana kuri mikoro z'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika, nabo kandi bemeza ko muri kino gihe kwiyunguruza bigoye na cane cane ku banyeshuri bishobora gutuma umwimbu ugabanuka. Abo bigisha basigura ko hari aho bakoresha ibibazo ku by'abana batabashije gukurikirana bakabona ko hari cyahindutse, nabo bakavuga ko bibateye impungenge. Cyerive ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Irushanwa ry'umupira w'amaboko wa basketball rya BAL ryo mu itsinda rya Sahara ryaraye rirangiye i Dakar muri Senegal, ikipe yo mu Rwanda ya APR basketball yarasezerewe itsinzwe na AS Douane yo muri Senegal ku manota 79-58. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo n'umunyamakuru Annette Mugabo wakurikiranye irushanwa barabitugezaho.
Basangiye ikipe ya AS Douane itanga ikipe ya APR kwinjira mu mukino ndetse biza no gutuma iza kubona amanota kuko urebye ko uduce twose tw'umukino twagiye turangira ikipe ya AS Douane yari imbere y'ikipe ya APR kuko abakinnyi b'ikipe ya AS Douane ubona ko mu by'ukuri bari bahagaze neza bari hejuru y'abakinnyi b'ikipe ya APR hanyuma bikaza no gutuma ikipe ya APR isa nk'aho ikora amakosa menshi byabaga avantage k'ikipe ya AS Douane mu mukino muri rusange bakurangira ikipe ya AS Douane tsinze APR isezererwa muri iyi mikino ya bare bwa mbere bibaye mu mateka y'u Rwanda ko nta kipe y'u Rwanda izakina imikino ya playoff igomba gutangira mu mpera z'uku kwezi turimo.
Witegereje neza urwo rukino wibaza impamvu nkuru nkuru zabayizeye kugira ngo APR isezererwe, bivuze iki kuri basketball mu Rwanda?
Mbere ku kibazo cya mbere ndibaza ko wenda twe kureba rezilita z'uyu munsi gusa ahubwo turebe urugendo rw'ikipe ya APR mu bijyanye no kwitegura iyi mikino. Nibyo koko yari imaze amezi atanu ikora imyitozo bitegura bakina imikino ya gishuti n'amakipe agiye atandukanye, ariko nanone urebye ku ruhande rw'ikipe ya APR ni ikipe yaje hano muri iri rushanwa mu by'ukuri idafite abakinnyi aho ushobora kwita kuri 4-5 ngo babare abapivo, ni ukuvuga ngo APR ntabwo yari ifite abo bakinnyi. Ndetse kandi urebye na rekirutema zagiye zikorwa ku bakinnyi rimwe kabiri gatatu nta bakinnyi ushobora kuvuga ko mu by'ukuri batari ku rwego rw'irushanwa nka bar, bityo rero iba imwe mu mpamvu yuko APR yakoze imyitozo ariko idafite abakinnyi bari kuri kalibure y'abakinnyi bashobora kuza gukinira irushanwa rya bar, kuko ni irushanwa rikomeye muri Afurika kandi rihuza amakipe meza kandi amakipe yose aba yakoze ku bakinnyi bayo beza, ndetse bagashaka n'imbaraga mu yandi makipe cyangwa se bakongeramo abakinnyi bafite imbaraga zirenze iz'abakina imbere mu gihugu cyangwa se n'abazanywe cyangwa n'abaguzwe ariko nanone bari ku rwego rwiza. Ikindi ngira ngo wenda urebye irushanwa ritangira wabonaga ko ikipe ya APR ishobora gukina, ariko kandi umutoza Mazi yagiye agongwa na team management cyangwa se kuba yamenye uburyo bwo kujera abakinnyi be, kuko urebye kuri Adonishi nibyo koko yavunikishije Adonishi ndetse na Noel bamwe mu bakinnyi beza wavuga ko bafashije APR imikino ibiri yatsinze, ariko nanone kuba imikino yegeranye hanyuma abakinnyi bagakina iminota yose wavuga ko ari kimwe mu bintu byamukozeho, kuko ntabwo yigeze abona umwanya cyangwa baha umwanya wo kugira ngo baruhuke, kandi nyuma ya byose ni abantu. Navuga ko ari izo ngizo impamvu ebyiri.
Bivuze iki kuri kazoza ka basketball mu Rwanda muri make?
Icyo bivuze kuri basketball yo mu Rwanda ni ukongera gutegura, nibyo narimo kukubwira, ni igitego gikomeye kuba u Rwanda rugiye kwakira bare y'uyu mwaka nta kipe y'u Rwanda ihari, hanyuma kandi navuga ko ari umukoro ukomeye cyane kuri basket muri rusange n'amakipe yose kongera kwisuzuma ndetse na APR kongera kwisuzuma. Gusa nanone amanota abagenda amanuka iyo nta kipe dufite ishobora kuba yarenga imikino ya conference nk'uko nguko bari barimo gukina, so ntabwo kiba ari ikintu cyiza kuri basket muri rusange no ku gihugu.
Amakipe umunani azohiganwa mu Rwanda amaze kumenyekana mu nkino za nyuma, n'izihe wozitubwira?
Yego, amakipe umunani yamaze kumenyekana kuko twari dutegereje atatu gusa yari ari muri iri tsinda rya Sahara Conference. Amakipe yandi atanu yo yamaze kumenyekana, atatu rero twari dutegereje ni ikipe ya Levers Hoopers yo muri Nigeria yazamutse ari iya mbere muri iri tsinda, AS Douane ya kabiri ya hano muri Senegal, mu gihe US Monastir yo muri Tunisia yabaye iya gatatu. Muri iri tsinda rero ikipe ya APR yahise itaha, rero ayo makipe atatu ariyongera kuri Petro yo muri Angola, akiyongera kuri Ahly yo mu Misiri, akiyongera kuri Cape Town ya South Africa, akiyongera kuri Ahly yo muri Libya, ndetse yitabiriye bwa mbere iri rushanwa rya BL. Amatariki imikino ya playoffs izatangira mu Rwanda bazatangira itariki ya 24 z'uku kwezi turimo kugera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu 2024.
Ndabashimiye cyane, murakoze.
Murakoze cyane namwe.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ubwa mbere rero nta ekipe y'u Rwanda izajya mu cyiciro gikurikiraho muri BAL, icyiciro bita playoff, ariko ni ukuvuga mbese imikino ya nyuma kuva rero BAL ibayeho APR ivuye mu irushanwa na ekipe yo mu Rwanda izabirimo. Kandi na miche ni michino ya nyuma izabera mu Rwanda nyine nkuko Aneta amaze kubitubwira. Hanyuma mu Burundi urukiko rwategetse ko umunyamakuru Sandra Muhoza aguma mu gifungo cy'agateganyo amaze ukwezi afunze ashinjwa ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu. Maze rero mwese uko mungana bamudatenguhanda bashimiye cyane umugoroba mwiza murakarama.